ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Nizeye ko muri amarembe nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukanabumenyi West 2 akaburungo ngea akaburungo info irijwe mwumva ni rya Joe Mabre Kavunja Poli duhere mu rusenda ishiramwe pame kubandanya rikorera inama ijanye n'ivyipokera ry'ibiribwa mu gisagara cha Baraka nibishimisha impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no mu site ya Murongwe. Izo mpunzi zivuga ko gutumira abantu babiri basanzwe badiserukira ngo nibikwiye ngo vyiza iyo nama yoza irabera mu makambi girango iryo shirame gishure kubibazo bitandukanye by'impunzi. Edonedo na Pacifique Munezero.
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zirasaba ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isipame bimurira inama ibera Ibaraka inyuma y'igabugwa ry'ibifungurwa rya buri kwezi mu nkambi ya Rusenda. Izo mpunzi zimenyesha ko agahombo zigira ari kanini cyane kubw'iyo nama yimuriwe mu gisagara cya Baraka kuko zitaronka kungenezi yaga n'ishyirahamwe pa kugira ngo zishikirize ikizibakiye. Inama y'inyuma y'igabugwa ry'ibifungurwa Post Distribution Meeting PDM mu Cyongereza ihuza ishyirahamwe PAME ishyirahamwe ritunganya ku munsi ubuzima bw'inkambi umugwi CNR hamwe n'impunzi ku kwezi mu ntumbero yo guhanahana ibyiyumviro y'ukungene isoko y'uko kwezi iba yagenze n'inyishu yotangwa ku ngorane ziba zibonekejemo mu ntumbero yo kurandurana n'imizi. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2017 iyo nama ibera Ibaraka aho impunzi zibiri arizo ziyitaba ku bw'ikirere ari kirekire.
Tukiraho nyene abanyeshuri 1,086 b'impunzi z'abarundi hamwe n'abakongomani bo mu mashuri 6 yisumbuye yo mu Rusenda bararongejwe umwambaro w'ishure n'ishyirahamwe Action Aid. Inkuru iravuye na Odette Nibizi.
Inyuma y'itangwa y'imyambaro y'ishure ku mashure matoma ato ishyirahamwe Action Aid rijejwe indero mu nkambi ya Rusenda no muri site ya Murongwe gaciye ribandanya icyo gikorwa ku banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye b'impunzi z'abarundi bo mu Rusenda.
Twavyakiriye neza kubona ishyirahamwe Action Aid rihereza abanyeshuri imyambaro y'ishure ama uniforme. Bigiye kutworohera cyane gutandukanya abanyeshuri n'abatari abanyeshuri.
Nkuko twabibonye umunyeshuri w'umuhungu yaronka ipantaro imwe y'ubururu n'ishati yera umukobwa nawe igipo n'ishati byo muri ubwo bwoko nyene. Abo banyeshuri barashima iyo fashanyo ribaye ubwa mbere abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baroswa iyo myambaro y'ishure n'ishyirahamwe Action Aid. Inyuma yaho ishyirahamwe Benezere Ministre ryahora ribafasha kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 rigiriye abanyeshure 1,000 nibo bazoroswa iyo myambaro y'ishure.
Baraka imyidogo n'akababaro n'ivyubu birangwa mu bakenyezi biri imizi baho bita Mwandiga ngo bayiruka gukubita ijisho imirima yabo aho impunzi z'abimukira ziva mu gihugu cya Tanzania zitari bwashike mukuru uyo mutumba. Imyumbati ikaba irandugwa itarera akanasoromwa n'amasombe vyibwe bigashogwa mu masoko.
Jewe ndi umurimyi mba Mwandinga impunzi ziratubangamiye cyane binjira mu mirima yacu y'imyumbati bagatemagura isombe zose bakazidandaza bakimbura imyumbati yacu kandi si byiza. Dusavye ubutegetsi gufata ingingo zishemeye mu gutuza ayo mabi. Kwese tubangaha jewe naribarutse abana batatu nta mugabo mfise ngiye mu murima nasanze imyumbati yose yatemaguwe birambabaje.
Sozerereye mu Rusenda umuyobozi mpuzabikorwa Arnaud Garibwa mu mugambi w'ishyirahamwe ya Seri mu gukingira ugwaruka rw'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no mu isite ya Murongwe yatembereye yo kambi ya Rusenda akaba yaje kuraba aho ibikorwa bigeze bijanye n'inkino no kuraba ibimaze kurangurwa. Arero niyo nsozereye ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi iyaga mwayiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kaora kuri mikro ya Rijewe Mabre Kavunja Poli Imani Barinde na Gawane.